Billy Misku de Amerik. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Ishuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri web kuri site yacu ya internet ariyo wezi tatu akaburungu radio ya tuveo akaburungu com umanya ukiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Mu kwezi guheze umugwi w'Abarundi bari mu mahanga bafatanije n'abari mu gihugu barashizeho umuhari mushasha wa politique bise Mouvement pour Action Patriotique. Mufunyafunyo map Burundi buhire uwo muhari wishinze gusubira kunagura Burundi mu kubaka igihugu cyubashe gitekanye kandi kirangwa n'iterambere. Kuva uwo muhari ushingwa ababugize batangaza ko bagerageje gushikira Burundi aho bari kugira bashobore kuganira ku bibazo bitari bike bikomeye byerekeye Burundi. Ibyo bibazo birimo ivyatangajwe n'umuhari map Burundi buhire kubijanye n'intumbero yawo ya politique akamara ko gushiraho umuhari wa politique icyo muhari map Burundi buhire wibaza kukibazo cimpunzi z'abarundi ziri hanze y'igihugu ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva ico gihugu cikukira ku masezerano y'Arusha hamwe no ku matora yo mu mwaka uza w'2020 mu Burundi. Mu kiganiro rero muri sanga twatumiye Emery Pacifique igira neza yoboye umuhari map Burundi buhire ari mu gihugu c'Ubwongereza. Mutumire ndabaramukije.
Ndabahaye mwiriwe nanje.
Yego, nizihe mpamvu nakaye kamaro kugushiraho umuhari mushasha wa politike mu gihe hari yindi mihari ya politike n'imigambwe itari mike abantu batari bake babona ko iyo bitagarukanye amahoro mu Burundi?
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Ndanakeka ni kibazo abarundi benshi bibaza. Hariho rero impamvu zitari nke zituma hakwiye kubaho umuhari mushasha kumbure uzana n'ingendo nshasha ya politike. Impamvu ya mbere rero novuga nuko ari kubera tubona yuko imihari yose yaje n'imigambwe yose ihari yaraje irabaho irakora ivyo yakoze ariko ingorane ntiyigeze ihinduka canke ngo iveho. Nibaza rero yuko mu kwiyumvira mu buryo bworoshe cyane uwari wese aravuga ati ko ingorane ikiriho hakenewe iki. Ni muri iyo ntumbero rero aba Barundi uhejeje kuvuga bari mu gihugu n'abari hanze biyumviye basanga hakenewe umuhari mushasha ariko ufise ingendo nshasha ufise n'ingiro nshasha ubona ko wocamwe kugira ngo ibibazo byagiye bikwegera ingorane u Burundi bise n'ibitorerwa umuti. Muri make rero nuko baravye yuko ingorane naho imihariza itavaho hanyuma bavuga bati ni iki cokorwa kugira ngo kumbure izi ngorane ziveho u Burundi.
Ne iki heno nacho bakibatandukanya niyo yindi mihari muravuza ko mufise ingendo nshasha mwo budusugirira muri make.
Urakoze cyane. Kimwe mu bintu bidutandukanya n'iyindi mihari co kimwe n'imigambwe nuko ubwa mbere hoho twebwe duha ikaze umurundi wese tutaravye umugambwa avuyemo tutaravye naho ahereye canke izindi mpamvu usanga zitandukanya abantu tukagira tuti umuntu wese yumva yuko iyi vision ariyo ngira nsigure mwanya ayishigikiye umugambwe wese yoba arimwo arahawe ikaze muri map ikiri kintu rero n'ikintu gikomeye iyi no kwita character d'inclusivité kuvuga yuko umuntu ari mu mugambwe runaka cyangwa umuhari runaka ashobora gusangira vision yo gukiza igihugu n'ubundi ari mu wundi. Iki ni kintu gishasha muri politiki y'u Burundi ubwa mbere hoho. Hanyuma iyi vision rero ni ikintu twise la cofondation guhera ku ntango gutangura gushasha kubaka u Burundi. Ibi ngira naro nk'akanya ndaja kubisigura ariko twe tugira tuti aho kuza ukazana umuhari ugaca uhera politiki yigeze ukajana n'abandi hanyuma ugakora nk'uko bariko barakora ntibishobora gutorera umuti ibibazo byabaye akaranda ku Burundi. Dutegerezwa kumva yuko hakenewe ingufu nyinshi zo gutangurira ku busa kuko igihugu cacu mu by'ukuri gisa n'igihugu cyapfuye. Muri icyo gihe rero hatabayeho abantu bumva yuko babikora nko gukora bakiza kuvuga ngo uriheba kugira ngo ushobore gukiza ikintu gisa n'icyamaze gupfa. Iki rero ni ikintu bizodutwara umwanya ariko abarundi baracumva barazi yuko ariyo nzira yonyine gutangurira ku ntango la cofondation de la nation et de l'etat burundi. Nicyo kintu cyonyine kidotiza Burundi.
Murakoze, tuza ku mirongo ya telefone. Dufise Jovin, uratwumva?
Yego.
Uhamagaye uri he?
Mu Rwanda.
Ufise ikibazo canke icyumviro? Alo?
Alo.
Yego, ufise ikibazo baza umutumire canke icyumviro shikiriza? Jovin, uratwumva? Jovin turamutaye ku murongo wa telefone reka tubandanye iki kiganiro. Abagize rero uwo muhari mwabatorokanije gute? Hari abo bavuga ko batawuzi naho mwavuze ko mwabushizeho mu kwezi guheze mwo bishurangwe.
Ego ubwa mbere ho ku kibazo cya mbere ingene twabatorokanije twarafashe umwanya ukwiye wo kubanza kuraba ibikorwa by'ibanze ibibazo nyamukuru tubona twoshikiriza abarundi hanyuma duca dutanguza ico twise isekeza. Isekeza ryari iryo kubaza abarundi ingene babona bo b'igihugu cabo urukiza ugwarigo aho gova. Muri iyo sekeza rero twaraciye ku maradiyo turaca ku imbuga nkoranabuhanga abantu bari Burundi barabwirana eka hafi ku mitumba yose abantu bakabazwa mu buryo butoroshye kuko ubutegetsi buri Bujumbura bumenye abantu nkabo ntibworohera. Maze turatororokanya ibyo byiyumviro byose tubishira muri dokima twahavuye dushira ahabona yari declaration du mouvement yarimo ibyo byiyumviro by'abarundi bose bo mu ntara zose bo mu migambwe yose bava mu mashyirahamwe ya societe civile atandukanye bava mu moko yose mbere bava no mu madini yose. Aha mbere harimo n'abayoboye amadini harimo abantu batandukanye baduhaye ivyiyumviro kandi mu by'ukuri abarundi burya barabona igikenewe bavuze abayobozi babashikira kuri ico gikenewe. Nuko twabaterukanije muri abo rero hariho abace bemera yuko bofasha mu kugerageza kudoshira mu ngiro ibyo byiyumviro no gushiraho ibindi bikorwa bikurikira kugira ngo uwo mugambi munini utoroshe usaba kwitanga kunini uze ushigwe mu ngiro. Abo rero nibajya mubona twababwiye baciye twaciye tugabura amabanga kugira ngo iki gikorwa tubandanye tukivugana n'abarundi. Nuko rero baturutanije abo bantu n'ivyumviro nuko babitanga.
Murakoze, reka tugaruke ku mirongo ya telefone duseti yari uratwumva?
Ndabumva neza Fide.
Ego ufise kibazo cyangwa icyumvirishikiriza?
Ni kibazo kumbure haza kubamo icyumviro ntangure ndamutsa uwo mutumire ngira niba nyumva.
Arakumva?
Ndabaramukije yari.
Ego amaro neza Frederic, ndode Fidel dewe nagiye cyane ndiko ndumva ko hari abantu bitaho kumenya ibibazo by'Abarundi. Ibibazo by'Abarundi nivyo urabona kumenga hari uburyo umenga biribagiwe. Kuko handi ko ndabivuga uko nuko turumva biyamamaza bakaza bavuga bya ibibazo nyine dufise mugabo ukarindira ko bya ibibazo biza ngo bikoregwe ko ukazoburwa dusubira kuvyumva hasubiye kuza ayandi matora. Kewe rero ndiko ndumva bano bantu nagiye cyane mugabo ikimbabaze nuko mu Burundi dufise ka kantu ko gukumirana usanga hari umuntu ayumvise ubyo tatabona kumengaje kumugwanya ariko nkuko bazibagira demokarasi ni byimviro ivyimviro rero bije turabigisumbi kindi igikomeye kuruta ibindi hanyuma kabisa dushira imbere nje gituma nagomba mbaza uwo muntu ko bavuga ko ari ukuntu batoroherejwe bari tu inzego zibishoboye kugira ngo zishobore kubatunganiriza hanyuma hari ikindi kintu jewe nashatse kubabanza kumbure utarinze guca muri politiki kubera ko abarundi ari ukuntu bariko baradebukirwa ariko baratika intege kubera ko babona abanyepolitiki bashikiriza ibintu bigaca bijya mu mpapuro bigaherera mu mvugo ntitwigere tubibona mu ngiro nagomba ndabaze ni kubera iki bashinzwe guca mu mugwi ufise karakteri politiki ni kubera iki bashinzwe guca mu nzira y'umugwi umugwi witirirwa kuba wa politiki bugiye bashinga ishyirahamwe cyangwa bagashinga umugwi wo gushobora gufasha abarundi batarenze gushyiramo kano kantu ka politiki ntibyari kuborohera kurusha kumbure n'izo ntambamyi bavuga zifatiye ku gukumirwa zikava gutyo abanyagihugu bagashobora gushyikirwa n'iryo terambere bateguriwe n'uwo mugwi. Murakoze cyane Fidele.
Murakoze mu mwishure Emery.
Arakoze cyane Thierry kandi abajije ibibazo bikomeye nkora mutima nibaza yuko atari we wenyine abifise ahubwo abanywanyi b'ijwi rya Amerika benshi bashobora kuba bifise. Reka ntangure ngira nti avuze neza ko bibabaje ko iyo mu Burundi hagize abantu batanguza igikogwa habaho kenshi ugasanga bamwe baramugwanya. Akumbure ni ngendo abukebuke dukwiye kugenda kwiga tukaraba ivyiyumvira umuntu abazanye ivyiza tukabifata ibibi tukabigwanya acaye tukabikosora. Aho rero ndashimikiye cyane Thierry kuri ico hanyuma aravuga ati mbega none ko muvuga ko umwe ntibaborohereje mwari tuye inzego zihari hanyuma ziranka kurumbye iki ni kibazo coroshe kwishura. Thierry cyo kimwe n'abarundi benshi barazi yuko inzego zihari zahisemo kutumva amajwi atavuga ibyo zivuga ibigaragarira ku gitigiri c'abarundi bahunze bazira ibyo bavuga gusa bikagaragarira ku bitigiri by'abarundi bamaze gupfa bazira ibyo bavuga binyuranye n'ibyo izi nzego zidashaka kumva bikagaragarira ku gitigiri c'abarundi bapfunzwe bazira ico bavuze canke ico bashatse kuvuga. Muri iki gihe rero ubutegetsi bw'Ibujumbura bwaratanze ubutumwa bugaragara ku murundi wese ko uvuze ibinyuranye n'ibyo bashaka batagushaka nawe. Ku bw'ibyo rero nta kamaro ko guta umwanya munini ukora ikintu kidashoboka ushurondera izindi nzira zishoboka zishobora gushika. Hanyuma yavuze ati umuntu ashobora gukora ibintu byiza ku gihugu atarinze kugira kubicisha mu nzira za politike ati kumbure byari no gutuma baborohereza ati ni kubera iki mwahisemo kuba umuhari wa politike ntimube kumbure nk'ishyirahamwe. Nagira mbwire Thierry n'abandi barundi batwumva yuko ubwa mbere ho turi umuhari wa politiki ntituri umugambwe ntituri n'ishyirahamwe. Aho rero yabivuze neza ko tutari ishyirahamwe cyane n'umugambwe mugabo igituma twahisemo kuba umuhari wa politiki ni uko gushika uno munsi ingene isi yubatse nta handi hantu na hamwe ushobora guca ngo uhindure ubuzima bw'igihugu atari muri politiki kugezaho abahinga bazokwiyumvira izindi nzira mugabo aho isi igeze ubu mu kinjana ca 2021 nta yindi nzira iraboneka abahinga b'ibya politike baratwereka ishoboka kugira ngo ushobore kuja kwisonga byo guhindura ibintu mu gihugu runaka udaciye muri politiki. Urashaka kugirishira hamwe ridaranira inyungu za politiki, urashaka kugirishira hamwe igihugu, urashaka ibyo ushaka byose, ariko ibyo byose bizozibigwa n'abanyepolitike mu gihe batazobabyumva cyo kumwe nawe. Kugira tuti rero guhindura igihugu ugomba byanka byakunda kuja no muri politiki, ariko ubona iyo ushaka gutwara igihugu.
Yego, ubundi dufite ku murongo wa telefoni ni Jean-Claude. Jean-Claude, uri he?
Ni mu gisagara cya Bujumbura mu Kamenge.
Ufite ikibazo icyumviro?
Ya, ibyo nahise ntakabazi nabwo kubaza.
Yego.
Ese ki ano giherereye ego intwaro mu bisanzwe shira bishima mugabo hayo nyine n'ubwo kandi bikagenda neza. Par exemple, nubu batye avuga nka bizi mutekano, ntaje abazije bari bate mutekano mu barabara, bakavuga nka abanyanga mu barabara ngo batazima cyane mugabo teje akenshi. Ababuza gutwara izina cyane mu bakozi bavuga bigira isanganya nawe nyine isanga ayo batwaye izina cyane ntabwo modoka z'igipo izi z'igishirikare ariko ugasanga ni murage mwinshi ariko cyangwa batwaje umusubire ayo batwaye ukundiye ngo umusiguro izo byari biva ko cyane ejo akazi cyane kara ku murakoze.
Murakoze mu mwishure
Fide, nubwo yuko hari igice kinini ntumvise ariko numvise yuko asa n'uvuga yuko hariho ibibazo cyane cyane mu ibarabara, ngira ngo mu buryo bwo kwiyunguruza mumfashe kuko hari ijwi sinjya nagyumva neza.
Naje sinagyumvise neza cyane.
Yego, ariko yasa n'uvuga ingorane mu by'ukuri twese turazi yuko mu Burundi nta kintu na kimwe ufatiye ku buryo abahinga bapima ingene igihugu kiriko kiraja mu nzira yo. Mu Burundi ivyo no kwita les indicateurs zose zibaho abantu biga mu mashuri nta nimwe ihagaze neza, kiretse ikintu kijyanye no kubyara kugabanya ibyaro. Abarundi baracavyara benshi ariko biriko biragabanuka gatoya. Kumbure hari ibintu bibisigura, uretse ico nta kintu na kimwe kigenda neza. Rero nubwo ntumvise neza ikibazo kiri mu ibarabara no mu itunganywa ryo kwiyunguruza Kumbure, nagira ndamubwire yuko iyo igihugu gifite ibintu nk'ibyo bigaragaza yuko gisa n'igisinziriye mu buzima bwose bw'imibano bwa politiki n'ibyo kubana n'amakungu, nta kintu na kimwe gishoboka kuko byose bikorwa n'uburyo, bigakorwa n'umutekano, bigakorwa n'abanyagihugu biyumvamwo yuko ba mu gihugu iteka n'itekana. Ibyo rero kuko bitariho sinotangara izo ngorane umushingantahe Jean Claude avuze ziriho.
Yego, Daniel nawe nyene aratwakuye. Daniel, uratumva?
Yego, ndabumva.
Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Ndi Rirongwe muri Malawi.
Yego, ufise ikibazo canke intererano?
Nagira ngo mbaze.
Yego.
Niki bazakoresha kugira ngo babe bazigeraho? Kuko usubiye murebye 2015 mwabonye uko byagenze, ndetse niki bazifashisha cyangwa se bazakoresha kugira ngo babe bazigeraho?
Murakoze.
Arakoze cyane Daniel yabajije ikibazo cyiza. Daniel, ubwa mbere hoho nagomba mfate aka kanya ndagushimire kubona ufata umwanya uri mu mahanga, ubuzima buba bugoye, ukigora ukumviriza ijwi rya Amerika, ukaba wiyamwegwe ugakurikira iki kiganiro twatumiwemo. Ni ukuri twagomba tubigushimire rwose. Hanyuma ngiye ku kibazo cyawe, tuzokoresha iki? Ubwa mbere hoho burya ibintu n'abantu, Abarundi imiliyoni zirenga 10 z'Abarundi bugiyemo abantu bafite uburyo n'ubushobozi bwo guhindura ibintu ku gihugu cyabo, harimo no guhindura intwaro iyo bikenewe. Babura gusa Kumbure abanyepolitiki, abayobozi beza babona neza ingene bo bayobora muri iyo nzira idasubira inyuma. Rero twebwe muri mapu twirinze kwihuta, twirinda kwemerera abantu ibintu by'ibitangaza, tugira tuti turi kumwe namwe,
ikibazo cyose tucigira hamwe ico mutubwiye cyose turagenda tutarondera inzira umuntu yocamwe kugira ngo agishikire ibi bintu ntimuzo kumva map ejo iriko ibabwira ibintu ngo ejo hazobi ngo hazobi ariko dufise uburyo dukora tugakorana n'abagenzi b'u Burundi nagira nibutse kuri iki cy'ubwenzi b'u Burundi yuko kuva 2015 u Burundi bwisutse mu mwobo bwisutse kwivu buvana n'abagenzi bamye babufata mu mugongo kuva kera aba bantu rero baracakunda u Burundi bakeneye abo bakorana gusa mubo bakorana rero map irimo turafite inshuti nyinshi n'abagenzi kuri ino si nabo nyene babona yuko ibyiyumviro ni mu by'ukuri nimba ari iby'abarundi na wewe Daniel urimwo atangika ko abo bantu bakeneye ubafasha kananira abagabo ntiyimye ntawovugira aha ku maradiyo ingene umugambi nk'uyo uzoshyirwa mu ngiro kuva kuri rimwe gushika ku gihero cya nyuma ariko nakubwira ko hamwe n'abarundi bose nkawe atakizotunanira kuko turadiyo tuja
Theophile uratwumva
ndabumva
irindi zinahuri
kwa mugabo Theophile ndi muri Republika ya Demokrasia ya Congo muri province ya Nord Kivu teritwari ya Masisi dare Ngungu
ufise ikibazo icyumviro
ndagira ngo ni igitekerezo
yego
kubigendanye n'igitekerezo kubigendanye na politike yo mu bihugu bya Afurika cyangwa se n'imirwi iba mu bihugu bya Afurika ndagira ngo uwo mugambi kugira ngo bagire ubwo mugambi
so mugambwe n'umuhari wa politike
ishaka ya politike yo kugira ngo bihuze bashire hamwe ngabarundi bakunze igihugu cyabo bashatse kwibohora bagira ngo nsabe bashake kwanza ukundu babona ko imeze hazaza atazagira ingaruka nguko tubibona mu bihugu bya Afurika bagiye ubu dusiga dutera amaso muri Libiya tukamanuka tukagereza Sudani aho byose ni abaturage bagiye bishyira hamwe bakiyunga mukono bagakora ishyaka rya politiki bakagira ngo bivumbure ku butegetsi buhari ariko ubu ingaruka ikaza kuza nyuma bagira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi duhanye urubibi dutemberera bakadutemberera barebe nimba hari ibintu runaka bidakorwa ari byo basaba ko guverinoma ihari ubu ibikora ntibayirwanye kuko bayirwanye tubona ko ashobora kuza ingaruka
murakoze
murakoze cyane
icyo cyumviro cya Theophile mu kivuga kwikiyemere
icyo cyumviro cya Theophile no kigabura mu bice bibiri ubwa mbere hoho agira ati kuja hamwe no kwishira hamwe kugira ngo murabe ingene mwotorera umuti ibibazo byanyu ni ikintu ciza aho na jewe ndahashigikira abarundi bose bari dukwiye kuja inyuma y'abantu berekana vision iyo igihugu kigomba kuja jewe mvuge iki kintu kumbure kitamenyewe muri politike y'u Burundi twe muri map hamwe twobona imigambwe yose ifashe iyi vizio abarundi bifuza ikayigira iyayo ntawe twotera ngo badufate ibyumviro kuko twitwa ngo mouvement d'action patriotique ni ukuvuga umuhari w'ibikorwa nkundagihugu turi abantu aho umuntu wese akunda igihugu ahagaze abonye neza yuko ibi byumviro ari ngombwa kugira ngo u Burundi buvavanure n'inzira y'amacakubiri ahagaze ku moko yarahagaze ku ntara inzira y'ubusuma n'ubunyonyezi bw'abatwara n'abarongoye igihugu ubu inzira y'imvugo ihamagarira kwica canke kugira ihonyabwoko inzira zose mbi u Burundi zishe u Burundi hakazi umuntu avuga ati ibyo byumviro ni byiza natwe tugiye kubishyira mu ngiro uwo muntu tuzomushigikira. Abarundi rero nkuko Teofira ivuga dukwiye kuraba inzira zo zofasha igihugu. Ariko rero twibuke nuko hari gihe iyo wifuza gukora ineza cyangwa wifuza gutabara bakakwima inzira unyura iruhande y'inzira kugira ngo wongere ushikire inzira ugeze imbere. Ibi ntawo bivuga ko cyane murazi neza yuko rimwe na rimwe abantu bari ku butegetsi basa n'ababorewe batigera bumva yuko iyo uvuga yuko batwaye nabi ko ibintu byohinduka ngo bakumve yuko ibyo bintu iyo mvuga nabo bayivuga bagira bati wowe uri uwo kurwanya. Rero twebwe turemera neza yuko nk'imihari yafashe inzira yo kurwanya Burundi ku ngufu ifite igituma yabigize. Mandela niwe yavuze ati iyo wagerageje inzira zo amategeko akurekurira ariko abantu ntibumve cyangwa ntibishoboke ati uca iruhande y'amategeko nayo nyine n'amategeko. Murazi neza yuko ibi bintu Uburundi burimo ari ibintu tugomba kumva tugafata tugatorera umuti. Inzira zose zemewe n'amategeko, inzira zose Abarundi bahisemo zishika tugomba kuzicamo naho ubutegetsi boba butazibona ko ari nziza kuri bwo tugomba kuzicamo. Rero reka twebwe muri mapu nkuko yavuze ati muri Libya yatanze urubuga ahandi henshi aho ibintu byagiye kuba mu nyuma nabi. Mapu ikintu cya mbere ni gukunda igihugu. Nta ngingo n'imwe izofatirwa muri mapu ngo igize abanyagihugu atariyo nzira ya nyuma ishoboka yo gukiza igihugu muri ako kaga cyoba kirimo. Rero nareme dukunda igihugu nk'uko na nk'umubanyi w'u Burundi agikunda. Nta kintu cyo gusambura u Burundi tuteze, twebwe tugira tuti icyo kugwa cyose tuzogikora ari uko aricyo gisigaye kugira ngo u Burundi bwogorore.
Tubandanye ku mirongo ya telefone. Ernest aduteye akama. Ernest uratumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina huri
nanya kiza nkandi Bujumbura.
Ufise ikibazo intererano?
Yego mfite ikibazo nashaka kubaza umutumire.
Yego
twabonye mu myaka iheze ko bagiye barashinga amapati atandukanye ubunya iyo mapi je none izo za Burundi zorushika mu gihugu ryari ko bavuze yuko bagerageje kubaza Abarundi bose aho bari none baba barashitse hagati mu gihugu bakabaza umwe n'igihugu wese icyumviro cyiwe ariko tubaza nashaka kubaza. Murakoze.
Arakoze cyane Manirakiza Ernest. Kimwe mu bintu muri map dushyira imbere ni ukuri no kuvugisha ukuri mu bintu turimo. Sinoja ngango ndaguhende ngo umunyagihugu wese twaramushikiye turamubaza ingene yiyumvira ariko nagira ndakubwire yuko atagice c'u Burundi tutashizemo tubaza Abarundi ingene babona igihugu co twaza mu buryo bugoye rimwe na rimwe bafata icyo nokwita le risque mu kwishura ku bintu nk'ibyo. Rero Abarundi baramaze kutubwira icyo biyumvira ibyo batubwiye twarabishize ahabona. Nagira ndakubwire ko atamuhari n'umwe wa politiki cyangwa umugambwe n'umwe mu Burundi urahaguruka gushika ino saha ngo tubwire ngo ibyo bintu Abarundi bavuze ngo harimo amakosa ya naya naya ngo sibyo ngo ntibishoboka. Bose nta n'umwe aragira icyo avuze. Abavuze barabishigikiye abatavuze kumbure ni ukwanka gusa ukuri bagaragarira imbere y'amaso yabo. Rero mu by'ukuri nk'uko Manirakiza abivuga Abarundi sinzi baratubwiye kandi ibyo bavuze twarabishize ahabona ubu naho Manirakiza n'abandi bose bobishaka barazi aho bobisanga ku rubuga rwacu biriko. Ntidusiba kuvuga amakominike n'amadeklarasiyo, ntidusiba mu biganiro ku maradiyo kuvuga ibyo bintu byavuyemo n'ubu nibyo turiko turavuga. Umurundi wese yumva mu by'ukuri ko akunda kiya gihugu abona yuko kugira kijya gihugu kivavanure na kahise gateye isoni abona yuko kijya gihugu gitegerezwa gusubira kuronka kazoza kabereye abarundi abona yuko kijya gihugu gikwiye kuvavanira n'umugera w'amacakubiri ngo wasambuye igihugu c'amata n'ubuki abona yuko bujya Burundi umurundi abarundi miliyoni munani baba mu bukene ntangere ufatiye ku biharuro bya Banki Mondiale abona yuko abarundi bandi imiliyoni zishika zine bajya nabi abana batapfa hataragera abo bantu bose babona yuko Uburundi bukwiye kubaho neza kuruta uko bubaho ubu tubahamagarira muri mapu baze badufashe urugamba rwo kunagura Burundi.
Murakoze. Abel nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Abel uratwumva? Abel?
Nyine ndahumva.
Uri hehe?
Dar es Salaam.
Dar es Salaam muri Tanzania. Ufise ikibazo intererano?
Intererano?
Yego.
Ico natererano nuko kwa buganiya bakaja hamwe nyine bagasubira kuba ku Burundi nyine.
Murakoze. Turabashimiye. Mutumire harabavuga ko iyo migambi n'ivyo vyimviro vyanyu naho vyo bari byiza umuzoshobora ngo gushira mu ngiro gute muri hanze y'igihugu nari bimfatiye nko kuri ivyo ntuze yari karavuga Ernest.
Ego, ico kibazo dunze kubazwa bati none ko mvuga yuko muri hanze y'igihugu iyo migambi no yobari mira muzoyishira mu ngiro ugabereho ngira ngo ico kinini na cyo ko tutari hanze y'uba abarundi benshi bashikiye imigambi bari mutu kandi isaha n'isaha bazomekana kuko bya abantu bararushe hanyuma rero muri mapu neza yuko kugira ngo ushire mu migambi nk'iyi ubanza kuba ufite uburyo ushikira canke ufite ingufu zo kubikora ivyo rero turabizi abarundi barabizi n'aco gituma mu byo navuze yuko inzira zose abarundi bazobona yuko arizo zishika abarundi bakabona yuko izindi zose bagerageje zidashoboka izo nzira map izo zishigikira map izo zitahura kuko map iraje ishinga no gushira mu ngiro ikino kwita vision politique y'igihugu cy'u Burundi ntawoja ngaha ku maradiyo nk'uko nabivuze ngo abwire ubutegetsi bw'i Bujumbura ingene agiye gukora kugira ngo buveho haze abantu batwara igihugu bagikunda ariko nawe we mumenyesha makuru azi ko ibyo tutabikora ariko turazi neza yuko ari kimwe mu bintu bigomba gukorwa ko tugomba gushyiraho ingamba zo gushyiraho inzira zo gushyira mu ngiro ibi bikorwa byiza twifuriza abarundi bifuriza abandi barundi bene wabo
naho bavuga ko kumbure uwo muhari wanyu wo wabavutse kubera iyindi mihari cyane cyane nk'umuhari Senared yoba iriko itera itakaza ingufu mu bivuga kwiki
nico ngira ngo hari ibintu byinshi navuze byerekana yuko ivyo atari byo ntituje muri competition yo kurushanwa canke gutwarana ibibanza canke gusubira mu kibanza c'ubundi nakubwiye ko muri mapu dufise abantu bari mu migambwe myinshi nakubwiye ko muri mapu umuntu ari muri Senared agashaka kwinjira muri mapu akabona akwiye kwemera iyi vision ya mapu kumwakiriza yose nakubwiye ko ari muri Sodebu akaza abona yuko map ariho hantu ari ibyiyumviro bya politiki abona yorahura akwiye kuja kugira ngo ahindure Uburundi uwo muntu tumwakiriza yose ntituje kunigana n'imigambwe twebwe dufite umugambi w'igihugu uwo mugambi tuzogerageza kuwukora turi kumwe n'iyindi migambwe canke tutari kumwe ikibanza cacu nico gusubira mu cy'ubundi si nico gukura mu kibanza ubundi ikibanza cacu ni kibanza cyo kubaka Burundi bw'abarundi dusatanije n'abarundi bo mu migambwe yose bo mu madini yose bo mu bwoko bwose no mu ntara zose.
Murakoze. Tugarakwe ku mirongo ya telefone dufite Juma. Juma uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Mu Rwanda.
Ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumvira ushikiriza?
Nari mfite ikibazo.
Yego.
Nashaka kumubaza ese ko uwo ari umugambwe wa politike?
N'umuhari wa politike?
Ari umuhari wa politike. Kandi akabavuga yuko iyo inzira zose zanze uca ku ruhande ukaza gufata inzira umaze gutambuka bivuga yuko byanze yaca mu ntambara, ese azi neza ubundi gituma aba bari ku butegetsi badashaka kubuvaho?
Murakoze.
Ndashaka kubaza.
Yego, abishure.
Arakoze. Hari ubwambere nagomba kwibutsa yuko ntigeze mvuga yuko map igiye kugira intambara. Ni ikintu kigomba kumvikana gutyo. Buriya ingene umuntu avuga cyane cyane iyo uvuga urondera ineza y'igihugu, urafite ingene ibintu amajambo uyashyira mu kibanza cyayo. Map nabivuze yuko itahura neza yuko mu gihe inzira abanyagihugu bo ubwabo babona basigaranye ari iyo imwe bayikoresha iyo ariyo yose. Inzira zishobora kuba za diplomasi, zishobora kuba n'izindi ziriho nyinshi zitandukanye muri politiki. Hanyuma rero arambaje ati urazi igituma bajya bari ku butegetsi batagomba kuva. Igituma abategetsi benshi cyane cyane babi batagomba kuva ku butegetsi birazwi, byama bizwi, si ukuri ko ku Barundi gusa, ni n'ukuri ko ku bandi bategetsi babi bose bariho ku isi. Igituma bataba bagomba kuva ku butegetsi ubwa mbere hoho ni uko ataco baba baramariye abanyagihugu, hanyuma bakongera koko bakoze ibyaha byinshi bakabona ko kugira ngo bagume bafise icyo nakwita protection ari uko boguma ku butegetsi. Bajya abantu rero bari ku butegetsi i Bujumbura badahindura ubuzima bw'ubunyagihugu, badahindura ubuzima bw'umunyeshuri ari mu ishuri ahubwo bamutoteza, badahindura ubuzima bw'umurwayi ari mu bitaro ahubwo bamucunga, badahindura ubuzima bw'umurundi ari mu itongo iwe ahubwo bari mwaka, badahindura ubuzima bw'umudandaza ari mu rudandazwa rwiwe ahubwo bamubuza kudandaza, ntibahindure ubuzima bw'umurundi muri rusange ahubwo bagatuma ahunga. Abo bantu nta kindi kintu dukeneye kumenya gituma batava ku butegetsi atari uko abanzi bagize kuri ubwo butegetsi ari benshi, abo bagiriye nabi ari benshi, bagira bati bakahaja kumbure ikibanza cacu kizoba mu munyororo. Niyo mpamvu yonyine.
Murakoze. Na Diodone ari ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndakumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Ufise icyumviro ikibazo?
Yewe, igitekerezo nshaka gutanga.
Yego.
Igitekerezo nshaka gutanga ubwo ngubwo kugira ngo bazemerwe n'ubutegetsi bazakora iki?
Murakoze.
Murakoze cyane.
Murakoze.
Murakoze cyane. Adeli ya Amerika ndabakunda.
Murakoze, turagushimiye.
Arakoze cyane. Naje ndamushimiye Dieudonne. Kugira ngo none burya butegetsi bw'Ibujumbura buzobemere muzokora iki? Nagira ndamubwire yuko ntituri ko dukora kugira ngo twemerwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Hamwe ubutegetsi bw'Ibujumbura bubonye yuko ibyo tuvuga ari byo bugahindukira bukemera ingaruka z'uko guhindukira ku neza y'igihugu, harimo no kuraba ibyaha byakozwe ko bihanywe, abo bantu nabo nyine tuzobakiriza yose. Ariko ntituri ko dukora ngo ejo ubutegetsi bw'Ibujumbura butwemere, Mbere nagira nce nkomora ku kibazo cy'umbure abantu bashobora kuba bibaza ntituje muri politike kubera amatora yegereje y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twaratanze neza aho duhagaze kuri ayo matora. Twebwe rero ntituriko turagomba ko batwemerera yuko tuyajamo bujya butegetsi tubona yuko butabereye u Burundi. Twebwe nk'Abarundi dutegwa isoni co kimwe n'Abarundi isinzi no kuba dufise abaduserukira byigenza nk'uko bujya butegetsi byigenza. Nibutse ko mapu ari generation nshasha y'abanyepolitiki nshasha mu buryo ata abanyepolitike bari baragiye muri politike dufisemo n'abantu bose bari barabayeho ubuzima profesionnelle bwabo bakora bazi neza politike. Benshi barakoze muri politike y'ibihugu bitandukanye ku isi no mashyirahamwe mpuzamakungu. Turazi neza iyo igihugu ivyo gihugu kitegereza gukora kugira ngo cugorore. Tuje n'umutima wo gukunda igihugu, ntituje n'umutima wo kurondera ubutegetsi. Kumbure inyungu benshi muri twe koronka tugiye i Bujumbura zoba nke inyungu personnelle kurusha izo dufite aho turi. Ariko tugira tuti ku neza y'igihugu catubyaye duterere icyo dushoboye ari bwo buhinga bwa politiki bwo kugarukana igihugu ku ntango nziza kugira ngo cogorore.
Murakoze. Ubundi aduteye kama ni Elias. Elias uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uhamagaye urihe?
Ndi mu buraruko bw'u Burundi.
Ego, ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ndabaza nongere nterere.
Ego,
je nakome ndabaza mubaze bafise ingufu zingana gute kugira ngo babe boshika ku ntumbero baba barihaye? Ntumbero baba barihaye bana batoyishikako bari hamwe neza barafite ingufu hamwe abo banyepolitike bose baba barahonze ngo babe boshira ingufu hamwe barabe ko ubutegetsi bubi bwogenda. Hanyuma ikindi naco je mbona burya iyi leta dufise iragoye cyane kanako yamaze abantu iragirira nabi irica iratoteza abantu tugezaho n'ukuri two abanyagihugu boja hamwe nabo banyepolitike namba bikunda sinzi mugabo ko ubona aho baca ngo babe boza bagashyira ingufu hamwe n'abanyagihugu kugira ngo twakire leta yatuvaho kabisa turarushe turarambiwe.
Murakoze.
Ahanini icyo nashaka gushyikiriza cyari icyo barabe baje hamwe barabe ko yogenda yotupfa ko turabe ko abanyagihugu twavuka kabisa turarushe turarushe n'intwaro mbi ndetse ndafite kupfa amareta yaza iyi yaje ari kayibuta kabisa. Murakoze ku kijyanye n'ibyo
turabashimiye. Reka abishure umutumire.
Arakoze cyane Elias. Nibaza yuko atabajije wenyine abarije amasinzi y'Abarundi baraba ibibera muri politike y'u Burundi bakababazwa n'ingene imbere hatari inyungu z'abanyagihugu ahubwo hari inyungu z'abanyepolitike. Ibyo rero natwe ku kababaro n'agahinda Elias afise niko katumye tuvuga tuti reka turabe ikintu cyo kwereka abanyagihugu bitandukanye n'abanyepolitike bavuga ngo ntora ndokora ibi. Tetugira tuti u Burundi ngaha aho buri, u Burundi ngaha aho tugomba gushikana kugira ngo tujabuke ikiraro ngiki. Abarundi mubona arizo cyane mubona atari bo benshi rero bavuze bati ibyo ni byo. Ingufu rero aho ziri sahani ingufu ziri muri abo banyagihugu nyine. Umunyapolitike aza akakubwira inyungu ziwe mubwira uti ko hariho abariko barishyira hamwe ko mbona ibyo bavuga ari byo kuki nawe utoja hamwe nabo hanyuma ngo mukorere hamwe mushayure u Burundi. Iki ubutumwa bwa fondation gushayura igihugu bushobogwa n'abanyagihugu bagikunda bonyine. Abanyagihugu buzuye ibyaha bafite ibyaha bakoze muri kahise babandanye bakora abo ntibashaka kuja hamwe nawe ngo bubake igihugu gihagaze ku mategeko uko bazirana nayo mategeko nyine abo nabantu bahabwa no gucanishamo abarundi nico gituma nawe bicamo imiga abo nabantu bahawe nuko gusa bahenze abarundi twebwe tugira tuti munye politike we munyagihugu wese bumva ugisigaranye kagatima ko gushayura u Burundi uvuga uti naho mwoba narakoze ikosa je wiri I hako mbana yandarigwamo umweza y'u Burundi n'abarundi ndemeye mfatanye n'abandi bafise uyu mugambi ugaragara n'ahugoye abo twe tuzoja hamwe nayivuze inshuro nyinshi iyo bo bavuye hose mu migambi yose mu moko yose abo bantu turi kumwe hariho umunyamakuru umenyesha bakuru imemereye hariho ibintu bibiri bikomeye muri kanisa y'u Burundi wanabivuze ko twabivuze ko kimwe ni kijanye n'ubwicanyi bwabaye muri bya Burundi egera ndakubwire yuko atabwoko bwicaye ngo bugire amatora ngo butume ababuserukira ngo bagende bavuge ngo genda mwice buriya bundi bwoko abanyepolitike bose babikoze ku gatwe cyabo bitwaje ubwoko bisigura yuko abo bantu bagomba gukurikiranwa hatarinze kurabwa ubwoko bwabo kuvuga ngo nimba warahamagaye abantu udakora iyo nyabwoko muri kiya gihugu wabikoze ku gatwe kawe kandi ubihamigwe ku gatwe kawe ntuce winyegeza inyuma y'ubwoko bw'iwawe kugira ngo ubohere abanyagihugu bava mu bwoko bwawe mugongo bareke kubona ukuri uko ari ko twebwe tugira tuti uko kuri tukuvugane uko ariko ntitubigera kuremesha tutarimwo ubutungane icyo ni kimwe ikindi kintu cya kabiri cyishe kijya gihugu ni uguha abantu gutwara igihugu ataco bashoboye umuntu ukamuha ikintu ngo agitware ikomine ngo kuko yaririnze cyane hari umugenzi umenyesha bakoreye karevuga ejo bundi umuntu ukamuha igihugu canke intara ngo kubera mupfane ikintu muva hamwe muri map kugira tuti iyi promotion de la médiocrité uku kuntu guha abantu ibintu badakwiye bizovanaho n'iyo ntwaro tuzaba dusenyeye bizovanaho n'ubwo butegetsi bubi tuzaba bwitwibagiye kandi bwahereye kera ari bubi aha muri mapu ntitubona yuko ubutegetsi bubi buhasira ngo 2015 ubutegetsi bubi bwamyeho abategetsi babi bamyeho uravyere dokima dusibiriya turerekana neza ingorane aho zagiye zituruka muri kiya gihugu c'u Burundi rero umunyagihugu turasinginze tuvuga tuti umunyapolitike azosubira kwinyegeza inyuma y'ubwoko kwinyegeza inyuma ya amaterorisme canke fanatisme ngo akubwire ibintu uramwamirira kure uvuga uti vizyo yawe y'igihugu niyi
yego tubandanye amatora yo mu mwaka uza w'2020 muvuze ko mutazoyajamwo nti muri umugambwe ariko muzoyakurikirana gute
amatora yo mu 2020 ni igihe map itagomba kwirengagiza murazi yuko igihe cyose mu Burundi habaye amatora ubuzi yuko hariho ubuzima bw'abarundi b'inzira karengane bagira bate no kuvuga yuko naya 2020 murabona yuko yatanguye kwica abantu hariho abanywanyi b'imigambwe inavuga yuko izo yajamwo ubona yuko bapfa buri munsi ukarindira ko niyo migambwe bitwa ko barimwo ibavugira ukabura kubera za nyungu za nyepolitike cyabo badaharanira inyungu zabo bitwa yuko babayoboka rero twebwe tugira tuti ni kintu cyo kurabira hafi ubwa mbere hoho ayo matora ntituyashigikiye na gatoya tugira tuti mu gihugu aho agateka kazi na kiremwa muntu kagihonyangwa ku mugaragaro n'abajejwe kukubahiriza nk'inzego z'igipolisi inzego z'iperereza inzego z'ubutungane abo bantu akaba aribo bahonyanga agateka kazi na muntu abo bantu bakaba batemera yuko amaradiyo yigenga agaruka mu gihugu ngo akurikirane ubuzima bwa politiki. Abo bantu akaba ari bo bavuga yuko batora umuhagarikizi w'amatora, bakamuhemba, bakamwishyiriraho, agashyiraho amategeko biyemereje ubwabo ngo abasigaye bose tuze dukurikire. Icyo gihugu twifuriza Abarundi, abuzukuru bacu n'abana bacu n'abazabakomoka, twifuza igihugu aho amatora ategurwa mu butungane bwa buri wese. Ajya amatora rero tuzakurikiranira hafi, turafite ingamba turimwo haba mu buryo bwa diplomasi canke ahandi, kugira ngo mu by'ukuri tugerageze gukiza ibishoboka. Icyo nakubwira cyo bijya guteza ibyujumbura ntibiriko burahagari. Amatora Abarundi babyumve babyumvirize azoba ukuri pana, ariko ingwano yo gukura bijya gutegetsi ntizoba ihagaze, kuko dusanzwe tubizi ko ata mugambi wo guhirahira ngo baveho bafite kubera ibizagira byinshi.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku muhari wa politike Mouvement pour Action Patriotique MAP Burundi Buhire, aho turi kumwe n'umutumire Emily Pacifique Giraneza yoboye uwo muhari. Ndababaze, reka tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Kwizera. Kwizera, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye urihe?
Namagaye ndi mu karere ka Rulindo, igisho mu murenge wa Mbogo
mu Rwanda.
Ni mu Rwanda.
Ikibazo icyumviro nyarutse?
Ikibazo nashaka kugira ngo mubaze, mbaza no kubashimira ko mwadutumiriye uwo mutumire. Mu Burundi nk'uko dusanzwe tubizi ku kijyanye na politike, aho twumva rimwe na rimwe harimo abantu bagenda bahohoterwa. Ese bo impinduka bafite kuzakemura icyo kibazo ni izihe?
Murakoze.
Arakoze Kwizera kuri iki kibazo. Ubwa mbere hoho ndamushimire Kwizera, nawe nyine nk'umubanyi w'u Burundi, ukuntu yitaho kumenya ibi bintu by'u Burundi akanabaza kugira ngo abitahure kurusha. Mu by'ukuri u Burundi twifuza kugira ababanyi n'abagenzi nk'abo, kandi mu byo dukora ni gukomeza n'imigenderanire yaba hari abagenzi Burundi kera iyi ntwaro yadukuyeko. Rero turamushimiye Kwizera. Ati none ingamba dufite ni izihe kugira ngo iyo migambi ishoboke? Iki kibazo gisa n'ibyo nishuye. Muri make turafise integuro y'ingene ibi bintu byoshigwa mu ngiro. Bimwe muri byo birashobora kuvugwa antibri, ni kuvuga turashaka kubivugira ahagaragara, ariko ibindi ntibigomba kuja ahabona. Murazi yuko tute strategi zitaja ku mugaragaro. Rero nagenda mbwire yuko u Burundi twifuza, nk'uko nabivuze, ari Burundi aho abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore b'Abarundi baba mu gihugu bakajya utwabo ata muntu abarara ku mugono. Umuhutu wo mu Burundi akaba mu gihugu ata muntu amuharuramwo ubuhutu, ahubwo amuharuramwo umurundi, icaronza akakironka nk'umurundi ntakironke nk'umuhutu. Umututsi w'u Burundi akajya akajyama mu gihugu atibaza uyumurara ku mugono canke ngo aronke ikintu kuko ari umututsi, ahubwo akironke kuko ari umurundi kandi kuko agikwiye. U Burundi rero kugira ngo tushobore gushyiraho ubwo Burundi nk'ubwo, tuzisunga Abarundi bo benebwo, kuko twese hamwe nk'Abarundi turashoboye. Ntidushobora kwemera yuko akazi kamwe k'abantu gashyira u Burundi inyuma y'ibindi bihugu byose byo ku isi, tukaba akabarore iciro ry'umugani, kandi twitwa yuko dufite incabwenge z'abahutu n'abatutsi bize bashobora kubona, n'abatwa mu mbabarire bashobora kubona neza yuko igihugu kiriko kimanuka mu cobo kitazoduga, kandi bafise umuti ntibashake kuwutanga. Tubahamagarira bose gufatanya na MAP kugira ngo ushireho ikogwa cy'iteka cyo gusubiza isura canke imaje nziza igihugu cyacu.
Mwavuze neza ko mu vyumviro mufise kuvyerekeye ukugene mubona igihugu cyo tunganywa, mwavuze ko ari guhera ku ntango refondation kubaka igihugu muhereye ku ntango, muri make mwo bisigura.
Ego, burya ugomba kugura indwara ubanza kumenya iyo ariyo, ukamenya uburyo igutera utiteguye, maze ukabanza guhagarika inzira icamo. Rero iki ni ikintu gikomeye, nibaza yuko umuntu wese akurikirana za politiki z'u Burundi agomba gukurikirana. Ijya ntwaro iriho irafise ibintu ikoresha kugira ngo itume Abarundi batava muri kahise kabi. Ijya mvugo wumva y'iterabwoba yuko udashigikiza avuze atakibanza ufise mu Burundi, iriya mvugo wumva yo guhamagarira abantu kwicana ihonyabwoko, bijya n'ibintu Abarundi bose bitabasaba ikintu na kimwe, kuvyanka naco bibasaba ntibisaba ingwano ihambaye. Bagutumye kwica umuntu, ni wewe nyine uba ufise urukiza rw'uwo, ushobora kumubwira ahunge hako ugenda kumwica. Abarundi rero buriya kera bari bafite ikintu cyitwa ubushingantahe, vuba cyane Marx igiye gutangura isekeza ku bijyanye no kugarukana akaranga le valeur k'Abarundi, hamwe tuzokwigisha abantu tukoresheje abashingantahe n'abapfasoni b'Abarundi bo mu moko yose biyumvamwo iki gikorwa cyo gukunda igihugu, ko hako ushimisha umwicanyi mu gukora ibyo agusabye n'uhunga cyangwa ukaba imburi ukaburira uwo yari agutumye. Ibi ni ibintu bisaba kuba ufise icyo no kwita etike, kuba ufise ukuntu uhitamo ibintu ku neza yahubaye. Ibi byaratakaye kubera iyi myaka tumaze muri rya ntwara. Bazi yuko banavuze bati ibyo by'ubushinga ntahe ntidukeneye n'uza kubyumva, ntidukeneye yuko abantu basubira kuba abantu bazima. Ariko Abarundi barahoze ntibataye umuco. Icyo rero ni ugusubira kukigarukana mu Barundi, kuko uravye no mu bitwa ko bagwanya ubutegetsi hari ibintu biba ukavuga uti abashinga ntahe baraheze mu Burundi, ariko iyo bambewe abashinga ntahe baracariho kandi mu by'ukuri bakeneye ubatera kamo ubasubizamo ingufu kugira ngo basubire bagushayure.
Yego, turabashimiye. Yari umutumire wacu mu kiganiro muri sanga cuno musi, Emery Pacifique Giraneza yoboye umuhari MAP Burundi Buhire witwa Mouvement pour Action Patriotique, akaba ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Twatwaye ko tuvuga ku migambi yabo bafise kuvyerekeye kugena igihugu cyo tunganywa igihugu cy'u Burundi. Turashimira rero umutumire wacu Emery Pacifique Giraneza. Dushimiye kandi nabakurikirana iki kiganiro, abaduteye akamo bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro. Namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu, Radio Ijwi ry'Amerika.
Je kutwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington.